Umuhunza wa matatu ya Barundi arashimingine wa nye politike baga nilieba huza mumisine barewa maze mubigani ilo ya Arusha muri Tanzania. Mugoso zera vijabigani ilo Benjamin Mkapa ya uza tukwa ligibu cha Tanzania ya vuzingi nguzikomeye za shisweko zigira kuichumi. Harimogu hagarika obgi chanyi nukuba hili zagateka kazi na munu.
Most participants reaffirmed the principles and spirit of the Arusha peace.
Atabita vyibiganiro byose babonye ko amasezerano ya Arusha ari umushinge w'amahoro n'umutekano birama mu Burundi. Atabwirizwa kandi kubahirizwa gateka kazi na muntu haba mu vya politike, mu vy'ubutunzi no mu vy'imibano ku Barundi bose. Atekene nuko biboneka ko amatata hari yatumye abarundi batari bake bahunga igihugu kandi ko babwirizwa gutahukanwa vuba ivyo bahunze byavuyeho. Abanyepolitike bose bari muri ibi biganiro barahuriza hamwe mu gutera ivyatsi ubugizi bwa nabi bwose ababukora abari bo bose. Ati nabo bashaka gushika ku butegetsi nibakwiye gukoresha igikenye. Ati Burundi burafise ubwigenge ntangere bwo guhindura ibwirizwa shingiro atariko uko ibintu byifashe icihutirwa sico ahubwo no kugarukana amahoro n'umutekano mu gihugu.
Priority should be given to the consolidation of peace and stability of the country.
Mukapa avuga ko ariho intamba myizikomeye kugira ngo ibiganiro bitango muti urama. Yamenyesheje ko agiye gusaba ko haba inama yihuta y'abakuru b'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko kugira ngo bamufashe kuzikura mu nzira.
There is an imperative need to hold an East Africa Community Extraordinary Summit.
Atengiye gusaba ko atumwa ko inama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko kugira ngo bafashe gutorera umuti intambamyi nabonye zibangamiye amahoro n'umutekano kandi zinatuma ibiganiro bidatera imbere. Ati cyo murano uko nka mwese mu butandukane bwanyu muhuriza ku muzi hame n'ubugizi bwa nabi buhari eka n'icatumye haduka matati. Ati ndizera neza ntakekanya ko ivyo arivyo bizoganirwa ko mu biganiro byose bizoba.
I am persuaded that the four thematic areas remain the basis for the next dialogue session.
Nao muhuza atashatse kuvuga izo ntambamye abahoze batwara igihugu cy'u Burundi babwijwe ya Amerika ko harimo kugondoza umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza akitaba ibiganiro. Domisiano ndayizeye numwe muri abo
bidashobotse tugasaba abo banganya ijunja ni jambo kwicara bakamusigurira kugeza igihe yumva kuko agasoze kintahanurwa kahiye abagabo babona abakuru b'ibihugu byo muri aka karere ndibaza yuko bashobora kubimwumvisha bikwiriye jewe ndemeza yuko babishoboye bakavuga bati hararenzwe ko ingingo y'ikiringo cha gatatu cy'umukuru w'igihugu.
Umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD urashima ivyavuye mu biganiro. Evariste ndayishimiye n'umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe.
Cyo kwizeza abarundi je natahanye nuko bwa mbere bose bemera yuko Uburundi bwishira bukizana abarundi bishye bakizana no kuvuga bashobora kwitunganiriza kazoza kabo. Icyo ni cyambere nabonye abantu bose bahuriye ko hanyuma ikindi cari canzanye cari cane kwari kugira ngo dushobore guhura nabo banye politike bagiye hanze kubera ubwoba bw'ivyo abari bate gutembagaza ubutegetsi bari bababwiye. Rero no munsi kwari kugira ngo ndababwire ingene igihugu cyifashanye wasubiza umutima munda. Ndanezerezwa cyane nuko beshi muri bo numvise ko bavuga bati mu minsi iza tuzotaha. Hanyuma hari n'abandi bavuga bati jewe ni numva ntunganiwe mu mutima nzoza mugabo bararose umwanya wo kumbaza ibibazo byinshi cyane ingene igihugu cyifashe. Hanyuma ndabasigurira kandi ndabona yuko bamwe n'abandi batanguye kubitegera. Rero jewe ikinezereje nuko mbona neza yuko Uburundi buri kubutekanye bumeze neza kandi n'abari hanze bashobora kuzotahuka. Hanyuma ibibazo byose biragiye gucacu tugaheza tukabyivugira twebwe abarundi kuko nanone nitwebwe bira.
Nurunani Senarede rutavuga rumwe na leta rurashima ko rwashoboye kuganira n'umuhuza. Ubwo runani mu byo rwabwiye umuhuza harimwo kohojaho leta mfata kibanza kugira ngo itegure amatora yongere itahukane impunzi. Ku bwa Jean Minani atwara ubwo runani Senarede iyo leta yomara imyaka itatu igice cya mbere kikarongorwa n'umukuru w'igihugu ahari Petero Nkurunziza.
Mutsoto micuka kibi kigenda nuko ireta yubu yihagiye ubutegetsi idashobora kuvuga ngo nizogumirongora igihugu. Nitugire leta yifata kibanza ihurikiyemwo bose abashamiranye tuyikiringo gikwiye imyaka 2 cyangwa 3 itunganye igihugu neza kugira ngo ibibazo byose byabaye ibitunganye abahunze batahe babahe umutekano kwiye uyumva ko umutekano wiwe udashoboka bamurundi buryo ko bamurundi umutekano kwiye yumva yo kwemera ko ibyasambuwe byubakwa ko bareka ushura ufuni na buhoro uwo muntu wese adandaza bamuhama taxa arengeye kandi atacacunguka barabu kujyo ubutunzi bw'igihugu gusubira kuduga cyo bita un plan de relancement économique
umuhoza matati y'abarundi yatangaje ko yabonye ko habaye kumvikana no kuganira bahuza ku bibazo nyamukuru bihanze Burundi bibwirizwa gutoregwa umuti yavuze ko ikindi gice c'ibiganiro bizoba vuba yifuza ko yabareta canke abandi bose bafite ico baterera mu mugambi w'amahoro bo kwita bakamokiwe Pierre Clavin inkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.